Ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika yabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu nduteze amatwi, namwe mwese mucugura mu radio yanyu, turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Frederic Munikije atiramije ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma ibivugwa mu karere turabandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara, cibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no makampi impunzi y'Abarundi. Impunzi mu karere umushikanje w'intwari hagati mu Burundi yaratunganije inama yamuhuje n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi mu ntara Gitega iri hagati mu Burundi ejo ku munsi wa gatanu. Iyo nama yarifite intumbero yo kurabira hamwe impinyanyuro ziri mu nteguro y'itegeko rizogenga amatora yo mu mwaka w'2020. Mu migambwe 32 yemewe n'amategeko mu Burundi, imigambwe 19 niyo yitavye ubutumire, naho urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi rutavuga rumwe n'ubutegetsi ntirwatumiwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidele Nsabimana ari mu Burundi.
Inama yari ifise intumbero yo kurabira hamwe impinyanyuro y'integuro y'ibwirizwa shingiro rizogenga amatora y'umwaka w'2020. Deo Rubera intwari mukuru w'umugwi w'abahinga bateguye iyo nteguro, inyuma y'iyo nama yabwiye abanyamakuru imvo n'imvano y'integuro y'itegeko rigenga amatora.
Murazi yuko badohera kwitorera ibwirizwa shingiro rishasha, ni ukuvuga yuko amabwirizwa yose n'amategeko arikomokako ategerezwa kuja muri iyo ntumbero iba yatanzwe n'ibwirizwa shingiro. Aho twovuga nk'ubororero ni uko mu gihe ibwirizwa shingiro ritemera na neza abigenga, muri ico gihe ibwirizwa rigenga amatora naryo nyene rirategereza riraheza rigatomora neza ukuntu biteza kugenda.
Bimwe mu vyahindutse harimo ingwati itangishwa umukandida azobashaka guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu nkuko bivugwa na Deo Rubera intwari.
Amafaranga atangwa mu gihe umukandida agiye kwiyandikisha kuva mu 2019 na mafaranga 15 million kugira ngo ntihabe abakandida baja kwitoza, kuko mubizi uko abakandida baba benshi niko n'uburyo bw'amatora bushobora kuba bwinshi. Twifuze yuko hogenda umuntu abona yuko yabyumvire neza kandi akabona n'uko afise abanywanyi mbere afise n'icyizere cy'uko azotsinda ayo matora, atari umuntu agenda kugira ngo yerekane gusa abantu bamwumve.
Ingwati itekanijwe muri iyo nteguro niyo yazanye impari nyinshi mu banyamigambwe, aho bamwe bavuga ko iyo ngwati ivuna, abandi nabo bati iyo ngwati ntivunye cyane. Mu migambwe itandukanye nka Frodebu, Ipedazigamibanga, FNR, Rana Tajide bo bavuze ko iyo ngwati isabwa atari bose bashoboye kuyironka, basaba ko iyo ngwati yogabanuka. Naho muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yavuze ko ayo mafaranga atavuna mu gihe umugambwe wizeye kuzoronka amajwi. Deo Rubera intwari umukuru w'umugwi ujeje utunganya iyo nteguro y'itegeko yabwiye abamenyesha makuru gituma iyo ngwati yadugijwe.
Ni ukuvuga yuko mu gihe umukandida yikuye mu matora vo zidasiguritse, muri ico gihe arategereza gutanga indishi kuvyo umugwi ujwe amatora bumaze gukora.
Muri iyo nteguro iyo ngwati isabwa umukandida yitoza ko umukuru w'igihugu irasubizwa kwashoboye kuronka amajwi kuva kuri 5 kuduga. Umukandida adashikanye amajwi 5%, iyo ngwati ntisubizwa, nico kimwe no kuwikuye mu matora atararangira. Ibindi vyahindutse muri iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amatora nuko kunonze abashinga amateka n'abakenguza amateka mu bantu batatu hazoba harimo umugore, mu gihe hahora ari umugore umwe mu bantu bane. Bamwe mu banyapolitike bigenga ndetse bari no mu nzego z'igihugu nk'abari mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi ntibatumiwe muri iyo nama y'abanyepolitiki. Abanyamakuru ba DJ Deo Rubera intwari nimba baratumira runana Amizero y'Abarundi na wasubiza ati:
mu butumire twatanze nk'uko mwabibonye twatumiye imigambwe yose yemewe n'amategeko, kandi mwabonye yuko bavyitabye ku bwinshi. Ashobora kuba rero hari ubucankuri ashobora kuba byagoye mu manama yose, haragiye usanga umuntu byamugoye gushika ubunye, ntitwibaza yuko hari wasa kubyitaba, gusa nubo bishobora kuba byagoye. Kandi ababyitabye bashoboye gutanga ibyumviro byabo, bararonka umwanya ukwiye ibyumviro byose twibaza yuko byatanzwe byunganira iri bwirizo rigenga amatora.
Mu migambwe 32 yemewe gukorera ku mugaragaro mu Burundi hari hitavye imigambwe 19. I Gitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Kuva mu mwaka wa 2015 leta Burundi ivuga ko yanse gukurikiza ingingo n'imwe y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano hamwe n'ubumwe bwa Afrika ngo kubera izo ngingo zafashwe mu ntumbero yo gucanishamo abarundi no guhungabanya umutekano yabaramwe mu mashyirahamwe yigenga n'amashyirahamwe mpuzamakungu yo avuga ko igihugu kiriko ciyugarira ko mu gihe kidashira mu ngiro izo ngingo n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru rya Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Izo ngingo zose zabiza kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi cyangwa umwe bwa Afrika zatanguye gufatwa nyuma yaho President Nkurunziza yamamarije ikindi kiringo cyateye impari agitsinda batavuga rumwe nawe bisokoye mu matora mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2015. Mbega none ni kuko Burundi bwanse kumvira iyo miryango busanzwe bunaserukiwemo inyishu tuyihabwa na Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni mu kiganiro cihariye yahaye ibiro by'i Nairobi by'ijuru rya Amerika.
Ingingo zafashwe muri imyaka itatu irangiye ku Burundi zirasumba ingingo u Burundi bwafatiwe amarejesi yafatiwe Burundi mu myaka 50 iheze. Ni ukuvuga rero ko izo ngingo z'agasakisaki zagiye zirafatwa nizizanye zari zifise abazitegeka kuko bari bafise icyo bagamije guhungabanya canke gutuma Abarundi babashira mu rugogwe bw'ivyo bonyene bifuza. Havuga yuko rero umunsi twebwe yanzuri kirasha ivyo byose turabizi kandi byatumye mbere n'andi makungu adushimira.
Mugabo si bose bashimye harimo n'abarundi nka Pacifique ninahazwe yarongoye ishyirahamwe FOCOD
bikaba biteye isoni kandi bitangaje ingene igihugu kiri muri urwo rwego cyanka ishyirwa mu ngiro z'ingingo zose zifatwa n'urwo rwego nk'ibyo kugara ibiro nyene bya ONU biravya gatya kazi na muntu mu Burundi kwanka gukorana n'imigwi ya ONU tohoza kuvyamabi ariko arakogwa mu Burundi n'ibindi bisata byinshi bya ONU u Burundi butarabwa nka gukorana navyo bijyanye na gatya kazi na muntu kwikura mu masezerano ashyiraho sentare impana byaha mpuza makungu nibindi nokibutsa ko u Burundi kandi buri mu gisata kiraba amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika ariko naho nyene nokibutsa ko u Burundi mpubganze gusinya amasezerano atuma indereti z'ubumwe bwa Afrika ziri mu Burundi zishobora gukora zigakurikirana ibyo gatya kazi na muntu. Nokwibutsa kandi ko u Burundi buri nko mujyango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko ariko naho nyene ngene bwigenza ku kuntu busiba amanama ku kuntu bwanka gukurikirana ibi by'ibiganiro biriko bitegurwa n'uwo mujyango ingende bwa nka kwemera ko ufise ikibazo bukabita ku bindi bihugu mu Rwanda ni nyifato z'akataraboneka ziteyisoni kuvuga yuko ari ubugabo ubwo bugabo sinzi ku bwawo meze
uko bumeze kose bamwe mbere harimo na bwana Sindimwo basanga Burundi bwahindutse nka Israel yo myaka ya 70 aho yanse gukurikiza ingingo n'imwe y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano.
Twebwe n'icyo cyose cyose dufitiye ibintu bisa byinshi nacyo gituma ingingo bafashe atarizo ntuzozemera mugabo ingingo kuri tuzishigikira iyo ni umugambi niyo ntumbero ya leta kandi twe tukaba twuguruye abandi bose bakeneye ko dukorana mu nzira y'ubumwe atari mu nzira yo kuducanisha emwo imigwi tubiteguye kugira ngo dukorane na bose
ariko ninahazwe sikabibona
ibyo bintu byose bivugwa bijyanye n'ineza y'abarundi ntibijyanye n'ibintu byokoregwa ibindi bihugu aho bitandukaniye n'ibyo byari ko biravuga kuri Israel kuko Israel ntaba yivuga yuko iriko yica abana bayo muri Israel. Israel yabibye anye n'injyane zifitaniye n'ibindi bihugu ariko ku Burundi n'ingingo zijanye n'abana b'u Burundi bariko barahohoterwa ariko ubwo Burundi bwo nyene bukanka kwizongengo zije mu ngiro kugira ngo zikize abana b'u Burundi.
Abo bana b'u Burundi cegera cya mbere cya president Nkurunziza asanga atana rimwe bari bwigere bavyaza umusaruro bwigenge bwabo nk'uko biri ubu
itwaronse n'ivyo intayo kwikukira mugabo kuyibungabunga byabaye ikindi kuko imuguru nk'intayo kwikukira ibyakurikiranye n'amacakubiri n'igandagurwa ry'incungu zaharaniye hagati ya ku Burundi. Abo rero batufukamye munda bari bafise yuko bashaka kudufuka mu munda n'umvyerekeye ubutunzi butare agataka uno munsi abarundi turitunganiza ivyacu mbere tugashyiraho amategeko agenga iby'ubutare n'agataka ku ntumbero twebwe tuba twafashe turi mu nzira yo kugira ngo twikukire koko kuko kwikukira mu bya politike kwikukira mu by'ubutunzi kwikukira mu by'imibano nivyo bihanze abarundi uno munsi cyane cyane turi mu nzira y'urukundo n'ubumwe.
Amashyirahamwe mpuzamakungu atari make aramaze kwerekana amakenga afite ku kibazo cy'u Burundi. Aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone, umushakashatsi muri Amnesty International ajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda Hajen Colson agira ati birababaje cyane kumva ko leta y'u Burundi yasavye ibiro by'igisata cyawo nikijejwe agateka kazi na muntu gukura meza inyuma yahirahiriye gukorana n'umugwi w'amatohoza ku vyaha byo byarakozwe muri ico gihugu n'ukwanka gusinya amasezerano y'umwumvikano no gukorana n'indorerezi z'umwe bwa Afrika. Akarangiza asigura ku butegetsi buriko bugerageza kwiyugarirako kugira ngo imigwi yigenga ntigira amatohoza ku vyerekeye agateka kazi na muntu mu gihugu. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka ku vyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozarira abashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri, ni guhera saa 12 n'iminota 10 ku mugoroba. Turabararitse.
Turashimira bagenzi bacu badushikirije amakuru. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze umurwi w'abahinga ba ONU bigenga bahiruka kurungi kwa muri Kongo mu gucukumbura ibibazo biteza umutekano muke waraye ushize ahabona raporo yabo yibanze. Munyamakuru w'ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda no mu burasirazuba bwa Kongo Claude Ganza munyamagana atubwire iby'ingenzi ibiri muri ico cegeranyo.
Ni raporo igaragaza aho imitwe y'abarwanyi ikorera mu bice binyuranye bya Kongo kuri abarwanyi n'intwaro. Iyi raporo itunga agatoki bimwe mu bihugu bituranye na Kongo kuba aribyo bihugu bifasha abarwanyi. Abatanga buhamya banyuranye baganiriye n'izi nzobere bavuga ko i Bujumbura mu Burundi ariho hahurizwa ibikorwa byo gushaka abarwanyi n'ibikoresho nkenerwa. Izi nzobere zivuga ko mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize zaganiriye n'abantu 12 bahoze ari abarwanyi, bazibwira ko hari umutwe w'inyeshyamba ukorana n'ishyaka rya RNC, ihuriro nyarwanda rikorera hanze rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, hamwe n'undi mutwe witwa ngo Mino. Izi nyeshyamba zivuga kuba zikorera muri teritwari ya Fizi na Uvira mu ntara y'Amajyepfo, zaba zigizwe hanini n'abakomoka mu Rwanda hamwe n'abanyekongo b'abanyamurenge. Aba bahoze ari abarwanyi babwiye inzobere za Loni ko bahabwa amabwiriza bavuye ku mutwe wabo witwa P5, ni ukuvuga ihuriro ry'imitwe itanu ya politiki irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu. Iyo ni Amahoro PC, FDU Inkingi, BDP Imanzi, PS Mberakuri na RNC ya Kayumba Nyamwasa. Aba barwanyi kandi baba baravuze ko Nyamwasa agera muri aka gace inshuro nyinshi. Iyi raporo y'inzobere za Loni yerekana ko urunana rwo gushaka abarwanyi rwubakiye mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, uburyo babasha gushaka abayoboke no mu bindi bice bya Afurika n'uburengerazuba bw'Uburayi bakazanwa ahitwa Bijabo muri teritwari ya Fizi. Nubwo izi nzobere zivuga ko aya makuru ziyakesha ubuhamya bwa benshi mu bahoze ari abarwanyi, ntizakwemeza neza niba ubutegetsi bw'u Burundi buza aya makuru. Zivuga ko zabwandikiye zibusaba amakuru ku byo urunana, ariko ntibwasubiza. Abashinzwe gushaka abarwanyi ngo bashobora kugirana ibiganiro imbona nkubone kuvugana kuri telefone cyangwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Rashid niwe bivugwa ko ari ushinzwe kwinjiza abarwanyi kandi agakorana n'abandi hirya no hino. Iyi raporo ivuga ko ari nawe ukorana mu buryo butaziguye n'uwitwa Nyamusaraba, ariwe muyobozi wabo Bijabo. Raporo ikomeza isobanura ko abemeye kwinjira mu gisirikare bahurizwa mu rugo rwa Rashid Bujumbura, akabishyurira amafaranga y'urugendo nyuma yo kubambura ibyo bafite byose nk'amafaranga, amatelefone n'amarangamuntu yabo, ubundi bakoherezwa muri Kongo. Aba babaga bazanwe mu mutwe w'abarwanyi ngo bambutswaga na Rashid mu bwato bagaca mu kiyaga cya Tanganyika, kandi ngo mu mezi 8 ya 2018 bambukaga nibura inshuro imwe buri kwezi. Abajyanwe mu gisirikare bose babwiye inzobere za Loni ko bashutswe nabo baziranye cyangwa bene wabo babakure yuko bagiye guhabwa akazi Bujumbura. Abenshi muri bo baba ari abakomoka mu Burundi, Uganda n'u Rwanda. Raporo ivuga ko umwe gusa ari ukomoka muri Malawi, ariko ko hari abandi baturuka muri Kenya, Tanzania, Afurika y'Epfo, Mozambique, kandi ko abenshi bakiri Bijabo. Aba barwanyi bavugwa kuba barimo batayenye kandi eshatu muri zo zigiye zigizwe n'abarwanyi 121. Kugeza mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, aba barwanyi baba barabarirwaga muri 400 kandi abenshi muri bo barahawe imyitozo. Ibirindiro byabo byaba biri Bijabo. aba bavuga ko mu myitozo ya gisirikare bahawe imara hagati y'ibyumweru 46 batozwaga n'abavugiye ikinyarwanda kandi bavugaga ko bahoze mu ngabo z'u Rwanda. Aba barimo kandi baba barababwiraga yuko umuyobozi mukuru wa Barika Yumba Nyamwasa. Abenshi mu bahoze muri uyu mutwe bahamya ko wabayoboraga witwa Nyamusaraba yavuganaga kenshi kuri telefone n'abantu bo hanze ya Congo by'umwihariko ab'i Burundi. Raporo ya Onikomeza ivuga ko Nyamusaraba yababwiraga ko intego y'ihuriro P5 ari ukubohora u Rwanda kandi ko P5 ari umutwe wa Kayumba Nyamwasa. Gusa babitandukanyije n'aba barwanyi bahamya ko nta na rimwe bigeze batera u Rwanda, ahubwo ko bagabaga ibitero ku nyeshyamba z'Abarundi ziri muri Congo nka FNL iyobowe na Aloys Nzabampema na Red Tabara kimwe n'umutwe wa Mai Mai. Iyi raporo inagaruka ku bufasha umutwe wa P5 ubona. Abitandukanyije n'abarwanyi bavuga ko P5 ibanye neza n'abaturage b'abanyamurenge begereye ibijabo ndetse ko bajya banaha ibiribwa abarwanyi bayo. Nyamusaraba ngo niwe ugenzura isoko rihegereye ririmo arimo mu cyumweru ndetse ngo hari imisoro agenda yaka abacuruzi b'ibiribwa. Aba barwanyi bavuga ko bangaga gutoroka batinya ko abaturage babafata bakabashyikiriza abayobozi ba P5. Abenshi mu b'inzobere za Loni babashije bavuze ko imbunda, amasasu, imiti, ibiribwa n'imyambaro byaturukaga i Burundi. Bavuga ko ubwato Rashidi yazanagamwe abarwanyi ari nabwo yanakoreshaga azana imiti n'ibindi bikoresho kandi ko mu ntangiriro za 2018 yakundaga kugira ibijabo kugira ngo amenye neza ko byose byahageze amahoro. Dushingiye ku bikubiye muri raporo, mu kwezi kwa kabiri, ukwa kane n'ukwa gatandatu nibwo P5 yahawe imbunda zo mu bwoko bunyuranye hamwe n'amasasu n'ibindi biturika. Ibi byose byaba byaraciye mu ntara ya Rumonge bizanwa habijabo. Muri byo harimo AK-47, machine gun, amakompora ya RPG na RPG launcher hamwe n'amaboxi y'amasasu na za grenade. Ibi ngo byikorewe n'abantu basaga 40. Izi nzobere za Runi zivuga ko zitabashije kumenya ahantu cyangwa ibigo bicuruza izi ntwaro, ariko ko bazakomeza kubikoraho ubushakashatsi bikazashyirwa muri raporo ya nyuma. Gusa iyi raporo ya ONU ntacyo isobanura ku buryo burambuye ku bijyanye n'indi mitwe inyuranyijwe irya Amerika ryagiye rikoraho inkuru ku irwanira muri kariya karere ka Kivu y'Amajyepfo.
Kira.
Kira. Kira.
Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro Kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozanira abashikiriza ikiganiro Kira kigufi buri munsi kuva ku wa gatanu gushika ku wa kabiri. Ni guhera saa 12:10 ku mugoroba. Turabararitse.
Bandanirize mu gihugu cy'u Burundi abakenyezi bo mu ntara ya Rumonge basaba kudakumigwa mwuga wo kuroba bagafatwa cyo kimwe n'abagabo bakora uwo mwuga. Mu runani ruhurikiyemo abarovyi bo basigura ko atari gukumigwa ahubwo agahaze ari uburyo budateye imbere uwo mwuga ukorwamo mu gihugu cyose. Mugenzi wacu Diane Ndonse yavuganye n'impande zose.
Ni ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu. Imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburobyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto. Abagabo baroba bavuga ko icyo gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro.
Barashaka kuvuga ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda uca mu yandi mayira bijyanye no kubonana n'abadafiye cyangwa abakenyezi. Mu gihe rero bishitse
kubonana cyangwa gukora imibonano
mpuzabitsina n'abakenyezi cyangwa abafasoni, mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamwo ndibaze ko akazi muri icyo gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu bamuzirizo mu kazi kirovyi wanyeho.
Noneho ko warumaze kugakora hari ibyo uwo barabonye byigeze gushika mu shaka kwa mufise nk'ibyemezo yuko hamwe bishitse nyine umwimbuto sura kugenda neza.
Babivuga uko tukabifata uko mugahe tuzi ko umuntu yabifitiye ubuhamya neza. Sindari bwa bigeze nanje ngo nanje naca n'umwengano bitinya uko nyene.
Nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba.
Nashobora kuroba.
Bande babikwemerera
abo hejuru b'inzego zo hejuru oya abarobyi ni bo bemera yuko abagore bari bo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru atabagore ni barobe turashobora kuroba.
ariko kandi hari undi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira huyu afatira ku muziro
nabyo boshobora
none iyo miziro niyo
eh niyo y'abagore kuroba nako boshobora kuyinzira muri kaboneka
ikanaba bavuga ko uburobyi ari gikorwa cihari yabagabo
ku ruhande rw'iwanje cyakazi kuroba ntako ndoshobora bisabwa ingufu igiti kirayi shusho yo gutarika urumva hari ibintu bakora amazi uko gusenga ntabyo shoboye nendo avanza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo shoboye cyakazi shoboye ni kurima ni kudanaza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiyo kwemerera kuroba
oya umva aho ni ya nkoko yo birenga isaki kuva kera hamwe haro babagabo bagore niho yigeze baro
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya basi cyo nigishoboka abo babisaba barabikora tubirabe no twawe n'umuga ko barakora kutera imbere abakenyezi natwaza tugisha nato tubikore
urumva rese abagabo babakumira muri ako
baradusumba cyane abagabo barazi utuzi twinshi
ariko namwe ngira mu basumba hano
kuvyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasoza mu bwato
ko bishobora twogerageza ariko idashoboka jendo ba kapiteni nkabatwara mu kuroba yego
mwoje hagati mu kiyaga mugasoza ubwato
gusozana ne biragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kuko iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo ya bene uyu mukenyezi igoye gushirwa mu ngiro
ubisanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi bwamusanzwe muze ku ruhigi ico gihe rwagerana n'ibintu by'imigenzo by'amareba muri ico gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adakuruzi nta mugore adakora ku bwato mga urumvise byo byari bya kera byari byo bintu bakira baziririza ubu rero aho abantu batagiye gusimukira icyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu ndamo benshi babakeye bati barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe barabyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ibintu birahubye bagora gushyira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bapfamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarobyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burobyi butaratera imbere ikaba iyindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenuye abakunzi b'inkuru zivugirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntiturabibagira ariko imbere y'uko dukwitiza y'amaso tubanze dukubitire gato mikambi ya Nakivale iri muri Uganda turabingene impunzi z'abarundi zahahungiriye zasozereye umwaka wa 2018 zitangura 2019 nico na cane cane ziteze ku mwaka wa 2019 ni mu kiganiro mugenzi wacu je ni mukankusi yagiranye na Eve Irakoze yahungiye muri yo kambi ya Nakivale
umwaka wa 2018 twawumaze nyene mu bwo buzima bw'ubuhungiro buzima wa butoroshe hamwe udashobora kuronka ico wari wifuza cyane ico aho uronka kera baraza mu bwo buzima ariko twagerageze kuraba nyene twobaho bamwe usanga hariho bijya no hino bagerageza bakarondera byo basahiga mu buzima nubwo ibyo washeri biduha biba ari biki ariko sanga bagira udukorwa duto duto bamwe bakora urudandazwa abandi bakora utundi tuntu hari abadandaza amazi cyangwa iki ariko bakaraba ingene bubaho muri ubu buzima hama rero kurangiza nako cyawumva amikori yabaye make abantu bakora ibyo bashoboye arabahimbaza Imana baragiye gusenga hama n'abashoboye kuronka dukeye bakadusangira nuko bawuhimbaje twawuhimbaje muri rusange
wari uvuze nka HCR isanzwe ifasha impunzi ishami ryawe ni ryita ku mpunzi HCR cyangwa se nk'abandi bagira neza hari ikintu baba barabageneye kugira ngo mubashe kwizihiza nyine umwaka mushya muhire
oya noya nta kintu nakimwe gihinduka kuba ibyo basanzwe bakora iyo munsi mukuru ubaho nk'indi minsi ibyo bakora n'ibijya basanzwe bakora gutanga ifungurwa buri kwezi ariko nta kintu bakora ngo kubera ngo ari byo guheza umwaka ngo kugira ngo bashore guhimbaza iyo minsi mikuru
nge nta kidasanzwe hanyuma se uyu mwaka muwitezemo iki muri make
umwaka nk'impunzi icuba witeze nuko kubaho neza hama tugashobora no kukifuza nuko niyo twavuye amahoro yoboneka kuko ntawo na unezerwa kuba kuguma ari munzi ariko ya mahoro yabonetse mu gihugu cawe urumva nicuba wifuza kandi na wewe nico nivyo byo mpunzi kuko mu buzima uba wifuza kubwo buzima tubuguma mu gihe bidahera
ye none se even nk'iki wabwira abandi batwumva muri uyu mwanya cyane cyane ku buryo bwihariye nk'impunzi zaba izo muri kumwe mu nkambi ya Nakivale cyangwa se ahandi mu bindi bihugu
icyo nababwira nuko na ubwa mbere natangira kwifuriza umwaka mwiza kugira ngo babere umwaka w'amata n'ubuki icya kabiri naco nuko bokaze umutima bakagumya umutima ibyo barimo ntibizokwama uko igihe kizogera bashobore kuva muri ubwo buzima ariko igihe bakiburimo nuko bogerageza bakaraba ingene babubamwo bakabubamwo neza kugira ngo n'igihe zizoshika bagatahuka bazobe bakira abantu bataronononekana
reka ngushimire cyane niba hari n'ikindi wifuzaga kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika nacyo wakivuga
murakoze nta kindi kirenga ko bifuriza umwaka mwiza abanyumva bose n'inshuti zanze aho ziri hose nico norangiriza ko murakoze
urakoze cyane Ive irakoze udusuhurize nabandi
murakoze cyane
arakoze mugenzi wacu eje ni Mukankusi na Ive irakoze bayaga mukanya isase akajisho kumbuga ngurukana bumenye
Our Voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri television ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Ikiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'ubuseruko. Niger, Orient itanga ishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga kubibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'icyongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube pyonda like na subscribe mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
makoze na mwebwe inshuti bakunzi kucumviriza yakoze Facile Gebehu yacegeranije hamwe na ingenieur Joe yadufaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro ejo ni imana yantiza amagara nzongera gusubira kubandi kumwe namwe mwandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu ariko hagataho hari ibiganiro bitandukanye turiko turabategurira muri vyo harimo muri isanga igihe c'isaha 10 igeci saha 12 za kwa ramakuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda avugwa mu Burundi no mu Rwanda no mu karere igeci saha 1:30 amakuru avugwa ku isi ako turaza kwibanda kuri Afrika tubasigiye kano karirimbo twongera kwifuriza umwaka mushasha wa 2019
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozarira abashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri. Ni guhera saa 12 n'iminota 10 ku mugoroba. Turabararitse.
Bwese muwanda nje kutega matwi mu masogonda makeyi isa 12 turabashikiriza kiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku gatandatu nk'aya